Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Iyi ni radio Nzamba hagati kakawe sangwe kazi mu makuru twateguriye kuri no 2023 rusama umwaka w'ibihumbi 2026 tugere duhere kuri izi ngingo kuri inkuru ziyagize. Inyuma y'imyaka 11 uwahoze ari umukuru w'umugambwe UPD Zigamibanga agandaguwe ukuri ku yicwa ryiwe ntikuramenyekana. Umugambwe UPD Zigamibanga ukabandanya wizera ko bitere bitebuke ukuri kuzoteba kukaja habona abakoze iryo bara bagahanwa. Nayo umugambwe Kodebu usaba umugwi ujejwe amatora seni kugira ubwigenge ukabona ko guha ububasha abajejwe intwaro mu gushyiraho imigwi ijejwe gutunganya amatora mu ntara no mu makomine ari intambamyi ku bwigenge bw'uwo mugwi. Urunani CDH Picard ruranegura intonde zimaze iminsi zikorwa mu kambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Intonde ziriko abahoze ari abasirikare, abatavuga rumwe na leta, hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu kugira batahukanwe ku nguvu mu Burundi. Kwari guca ku mayange amakuru mu idonido ni mukanye sase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Imyaka 11 irarumanye uwahoze ari umukuru w'umugambwe UPD Zigamibanga Zedi Feruzi agandaguwe n'abagizi ba nabi, gushika n'ubu akaba atakuri kuramenyekana ku bakoze ubwo bwicanyi. Chauvin umugwengezo harongoye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi, avuga ko impera n'imperuka uko kuri kuzomenyekana. Umugambwe wiwe ngo ntizohengeshanya gusaba ubutungane kuri Zedi Feruzi ku bandi banywanyi b'umugambwe UPD Zigamibanga n'abandi Barundi isinzi bishwe bazira kwiyamiriza ikiringo cha gatatu kidaciye mu mategeko cha Petero Nkurunziza. Dutega amatwi Chauvin umugwengezo harongoye umugambwe UPD Zigamibanga.
Nakanya turonse kugira twibutse ubutegetsi bwa ndayishimiye yuko tutarota duhesha kurupfu rwa Zedi Feruzi n'abandi bayobozi bari muri UPD Zigamibanga eka n'abandi. Umva iyi minsi baye myinshi kandi umuntu uravye umengo ntagakacira, umengo nta n'umugambi uko ejo nkumbure intahizo sasa kugira hamenyekane abakoze ibara nk'iryo. Nico gituma twebwe tugira tuti iyo nyifato ya y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ni nyifato idahumuriza, ari nacyo gituma twafashe ya mbere mu gushikiza ikibazo cha Zedi Feruzi kugira habe ubutungane ku byamubaye ko muri sentare mpuzamakungu ya CPI. Ivyo rero bigasigura yuko tuticaye kandi tuzokwama mu gihe cyose tuzoba turiho, mu gihe cyose umugambo UPD Zigamibanga uzoba ukiriho utazohesha mu kwishyuza ubutungane kuri Zedi Feruzi. Uno munsi ntakiriko kirakogwa, ariko bumenye yuko igihe cyose kuboneka iyindi ntwaro mu gihugu cyacu, idosiye ya Zedi Feruzi izoshikanwa ishikize ubutungane kugira amatohoza atangure kugira hamenyekane abiyumviriye ako kabi kabishe abagashize mu ngiro eka ndetse shene yose yabavyumviriye uhereye mwumure ku nzego ziri hejuru cyane hati bagiwe kandi ubwego bw'umukuru w'igihugu. Nubwo rero tugira tuti tuzoshishikara twishuza mugabo kandi dushira habona amabi abandi banyagihugu bakorewe yaturutse kuri uko kuntu bariko baraharanira yuko amategeko adahonyangwa. Hapfuye abantu benshi cyane mu banyagihugu eka haburizwa irengero benshi, abandi n'uno munsi bakivundiye mu minyororo itandukanye.
Yari shovino mugwengizo harongo y'umugambwe UPD zigamibanga guha ikibanza kinini abajejwe intwaro mu byerekeye gushiraho imigwi ijeje gutunganya amatora mu ntara no mu makomine ngo n'uguhungabanya ubwigenge bw'umugwi ujeje gutunganya amatora seni ku bwo mugambwe Kodebu ngo ntivyumvikana na gato kuko abo bategetsi bahagararira amatora kandi ari nabo bari mu bitoza uwo mugambwe ugasaba ko umugwi seni wasubira gutunganywa neza hagasubira no kuba ibindi biganiro twumvirize Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu
bimwe mu byavuye mu mubonano mu kwigihugu yagiranye n'abegwa n'amatora bose ku itariki 15 z'ukwezi kwa 5 uyu mwaka turimwo bidaho nyanga gose ubwigenge bw'umugwi seni ubwigenge busanzwe bivugwa n'ibwizwa shingiro hamwe itegeko rigenga amatora atwovuga nk'ikibanza kinini cahawe abajejwe intwaro mu vyerekeye gushiraho imigwi ijejwe amatora mu ntara n'amakomine uruhara runini rwahawe abajejwe intwaro mu vyerekeye kwigisha inderetsi n'indorerezi z'imigambwe hamwe nuko boba ariho bari hajya ku biro vyitora ivyo o bihonyanga ubwigenge bw'amatora kuko ubwa mbere abo batware kuva hasi gushika hejuru bafise imigambwe barimwo kandi mu gihe cy'amatora nabo nyene baba ariko bahiganwa mu bandi ikindi twabonye nuko mu matora aheze y'umwaka 2025 abatware bo hasi bagize uruhara runini mu gutera igitsure abanyagihugu barongoye kugira ngo batore umugambwe uri ku butegetsi bikumvikana yuko rero atari bo boheza kuza guhiganwa ngo bongere abari bo barongora ibijanye n'amatora ico rero twebwe tubona mbere nk'uko n'imigambwe yari yandikiye umukuru w'igihugu uko ari 5 yamaze kumenyesha yuko ibi byavuye mu biganiro bitadushimishije ijana ku ijana tukagira ko dusaba ibiganiro ko bibandanya kandi ikindi cihutwe gusumba ibindi kugira ngo amatora azemegwe na bose nuko basubiramo gutunganya neza umugwi seni n'umugwi urimo abantu bava canke begamiye ku mugambwe umwe hamwe n'imigwi ibukomoka gushika ku biro vyitora hakabonekamwo imigambwe nyinshi itandukanye ku mure n'abantu bagize amatora kugira ngo turabe yuko umuntu yagira icizere ko iz'amatora bishobora kugenda neza bitabaye uko tuzoba dusa n'abariko turahendana dusigana inkore ku maso.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya nkuko nabibabwiye mu ntangamarara abarundi b'impunzi bagitwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abahoze arabasirikare hamwe n'abaharanira gateka kazina muntu bari mu bashizwe ku ntonde z'abantu bazotahukanwa ku nguvu bava mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania berekeza mu Burundi urunani CDH Vika ruharanira gateka kazina muntu mu makambi y'impunzi rukabona ko iyo migwi y'abantu ishobora guhohoterwa canke guhura n'ibindi byago baramutse basubijwe mu Burundi ubwo runani rugasaba amakungu hamwe n'amashyirahamwe mwaranira agateka kazina muntu gukurikiranira hafi ico kibazo narijya ibyatumye abo barundi bahunga n'ubu bikiriho dukurikire Jean Bosco Vyizigiro umuvugizi w'urunani CDH Picard
abagizwe n'abahoze arabasirikare abagizwe n'abahoze barwanya leta ya Gitega abagizwe n'abagwanira canka baharanira agateka kazina muntu abo bose bisanze ku mariste y'abantu bagomba kurungikwa ku nguvu mu gihugu cy'u Burundi muri Nyarugusu muri Tanzania. Icyo twebwe tubivugaho ni iki? Nuko amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve y'igihumbi kimwe n'amajana cyane na 51 akomeje guhonyangwa na kimwe mu bihugu byayasinye ko aricyo Tanzania. Icyo kabiri tuvuga ni icyo twibaza coshikira iyo migwi twavuze hejo. Icambere bose bahurira ko aho bigeze bazota kubera ku ikambi ya Nyarugusi zo kugagwa ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Icyakabiri, bamwe muri bo bazohura n'ibyo bita ubutungane atari ubutungane babacira imanza z'akarenganyo. Ibizokurikira ni uko bazotegekwa ishyirwa mu bikorwa by'izo manza z'akarenganyo zaciwe, bakisanga hehe mu busho butandukanye. Icya gatatu, bamwe muri bo bashobora gukoreshwa kugira ngo babashe kwibaza ko bokiza amagara yabo, bagakoreshwa ibikorwa giteye isoni nk'uko twagiye tubibona muri bamwe mu batanywe ku nguvu muri ubwo buryo. Icya kane, bamwe bashobora n'ukwicwa. Niho muri CDHBK duhera ko dusaba amakungu gukurikiranira hafi ubuzima bw'aba bantu bari muri iyo migwi twavuze birukanywe muri Tanzania bakarungikwa mu gihugu bahunze, kandi ibyo bahunze n'uyu munsi turi kuvugana bikiriho. Aba kabiri dusaba amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu gukurikiranira hafi cyane iyo migwi y'abantu tumaze kuvuga hejuru uko izoba iri gufatwa mu gihe izoba yagize amahigwe n'imba noyita amahigwe yo gushikanwa mu gihugu bavutsemo.
Nk'uko vyama komisi yose ya gatandatu, ubu ni wa mwanya wo gukurikira ivyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi, mukabishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Mwaramutse canke mwiriwe mwese mudukurikiye kaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi. Duhere muri politike, kinyamakuru iwacu candika ku imigambwe irenga 20 yegereye ubutegetsi harimo n'umugambwe CNDD-FDD yashize ahabona itangazo yishura kuvya neguwe n'imigambwe 5 itavuga rumwe na leta inyuma y'ibiganiro vya politike byari byateguwe n'umukuru w'igihugu kubijanye n'integuro y'amatora y'umwaka w'2027 mu gihe imigambwe IPRONA, SNEL, CDP, Sabanya Frodebu na Kodebu imenyesha ko hari bibuze mu itegeko rigenga amatora abagize sentare bibahirizwa ibwirizwa shingiro, igasaba ko n'umugwi seni ujeje gutegura amatora usubirwamwo. Iyo yindi migambwe yegereye ubutegetsi irashima ivyavuye muri ivyo biganiro. Iyo migambwe isaba inzego zisabwa gushira mu ngiro ivyavuye mu biganiro kuvyubahiriza kugira amatora y'umwaka w'2027 azobe mu muco, ikagabisha kandi nabo bafise intumbero yo kuyonona uko azoba yubahirije ibwirizwa shingiro n'itegeko rigenga amatora. Kujyanye n'umutekano, ikinyamakuru Exos Media Burundi cyandika kimenyesha ko mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'igihugu aho Burundi buhana urubibe n'u Rwanda, abanyagihugu mu Kirundo bamenyesha ko hari icuka kitameze neza ku mutekano, aho haboneka uruja n'uruza rutari rumenyerewe rw'abasirikare hamwe n'abararira bongerejwe, bigatuma hagabanywa abagenda ijoro nk'uko bimenyeshwa n'abanyagihugu baganiriye na Exos Media Burundi. Muri iyo migwi ikizura harimo n'urwaruko rw'imbonera kuri hamwe n'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bikabatera ubwoba ku mutekano ushobora guhungabana bafatiye ku cuka kitari cyiza hagati y'Urundi n'u Rwanda. Agacerere k'abategetsi b'Urundi ku basirikare barungikwa muri ako gace n'ingingo zigumwa zifatwa zijanye n'umutekano birahagaritse umutima abanyagihugu batinya ko bashobora kwaduka indyane mu karere. Mu kindi gisata, Sos Media Burundi nyene iragaruka ku kibazo c'abafungwa mu Burundi. Icyo kinyamakuru candika ko umushikiranganje w'ubutungane Alfred Ahingejeje yiyemereye imbere y'inama nshingamateka ubwinshi bw'abafungwa mu Burundi amabohero yo mu gihugu akaba arimwo abafungwa barenga 19,000 mu gihe yaragenewe kwakira abafungwa 4,000. Ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura niryo riharugwamwo ibitigiri byinshi by'abanyororo aho barenga 4,200 mu gihe ryari rigenewe kwakira abanyororo 400. Ayandi mabohero nka Ngozi, Gitega, Rumonge, Rutana na Bubanza nayo nyene arangwa mu bwinshi bw'abanyororo. Abategetsi bakaba bashira amakosa ku bacamanza batihutisha imanza, kudakurikirana amadosiye y'abafunzwe no kudatandukanya abaciriwe imanza n'abo imanza zabo zitara acika abashinga amateka no barenga gato yakazi na muntu yishiramwe ntabariza bakerekana iho nyangwa y'amategeko hamwe no kudashira mu ngiro ingingo zijanye n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu kuri ibyo bibazo byose mushikiranganje ubutungane akaba yamenyesheje ko hagiye gufatwa ingingo zo kugabanya abanyororo mu mabohero mu kiringo c'amezi abiri aho ni mu gihe amabohero mu gihugu agihanzwe n'ibibazo byo gufungura abanyororo batavuzwa neza hamwe n'inyubako z'amabohero zishaje mu bijanye n'imibano n'ubutunzi ikinyamakuru Burundi Eko kirandika kwiduga y'igiciro c'amakara mu Burundi ibituma imijyango ija mu bibazo na cyane cyane imijyango yo mu gisagara ca Bujumbura yikora kuri ayo makara Ibujumbura cyo kimwe no mu ntara hagati igiciro c'imifuko y'amakara cyarabandanije kuduga ibyo bikaba byavuye hanini ku itituka ry'amashamba gukoresha ibiti cyane kugira ngo imijyango iteke hamwe n'ubukene bw'igitoro butuma ibiciro byo kunguruza amakara biduga Faustin Kumana rongo ishiramwe parseme amenyesha ko hakibuze ibijanye n'imbono nziza yikoreshwa mu bijanye n'amasoko ntanga nguvu ibituma iterambere ry'abarundi ribungabana mu bijanye n'ubutunzi gusozera ku bijanye n'amagara y'abantu ikinyamakuru iwacu kimenyesha ko umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu yagabishije ku bijanye n'umugera wa Ebola uriko uravugwa mu buseruko bwa Kongo nko muri Ituri na Goma aho ahamagarira abarundi kubandanya bakoresha ingingo zo kwikingira naho akukamo gategwa reka n'amakenga janye n'uduce twafashwe hari utwigire Burundi guhanahana ibidanazwa n'uruja n'uruza biracari ibisanzwe ku mpaka wa Gatumba Kavimvira hagati Burundi na Kongo hatisunzwe ingingo zo kwikingira bake mu bakoresha uwo mupaka muri bubona bambaye agafukamunwa canke bakaraba intoki umushikiranganje w'amagara y'abantu akabasaba abakoresha uwo mupaka gukurikiza amabwirizwa y'isuku no kumenyesha hakiri kare uwo kwikekwa ko ibimenyetso by'uwo mugera kugira Burundi bukinge utarinjiranwa ni kuri iyo nkuru duce dusozera ko n'amakuru yandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi muri nondwi turiko turasozera mwakoze mwese mwadukurikiye na uta
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Akabari kuri ibyo byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi duce dusozerera ano makuru shimire mwebwe mwese abaduteza biri reka shimire n'uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe kwafashije kuyatororokanya kuri mikro mwari kumwe na Pierre Gahungu kandi ndabifurije kugira weekend nziza mu banyu naho ubutaha.